Bimwe mu bibazo byagiye biragarukwaho cyane n'abarongo bimenyesha makuru muri iyo nama ni ibijyanye no kutaronka amakuru ku ngwano imaze iminsi ibera mu buseruko bwa Congo hagati y'umugwi wa M23 n'abasoda b'ico gihugu. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bashoboye kwitabira iyi nama bavuga ko abagiye barafata ijambo bavuze ko bataronka abategetsi bo mu bushikiranganje butandukanye bwegwa n'ibibazo bivuye ku ngaruka z'iyi ngwano kugira ngo bagire ico babivuze ko. Stanley Nahayo arongoye Radio Nderagakura ikukira ubushikiranganje bw'indero yabajije ikibazo cico sense yofasha abamenyesha makuru kugira ngo bashobore gushikira ayo makuru.
Ni problematique pour les médias burundais kuko udafise ressources sûres nazo zigoye kuronka n'ukuri bizotugora gukora ibiriko biraba mu kigugu kibancako mugabo sinziro sene sikwari cyo fasha kubatanga ayo makuru.
Uburongoye inama nkuru y'igihugu ajejwe kugenzura ibimenyesha makuru sense Esperance Ndayizeye munyesho yatanze asa n'uwahagaze ahanini ku kugabisha abazokora amakuru yerekeye iyo ngwano yo mu buseruko bwa Congo.
Gutanga amakuru ku ngwano ikibera mu buseruko bwa Congo n'ukubikora uzi yuko amakuru kuratanga ari amakuru watohoje neza kandi uyagushikirije ari umuntu ataho ahengamiye nkuko inkuru zose mushikiriza ategereza kuba inkuru ataho zengamiye hama kandi kubera yuko ikimenyesha makuru kitaba gifise umuntu cyangwa isabazo gutohoza ayo makuru nico gituma tuvuga duti gerageze mukore kuneza igihugu murimo kandi mumenye ko inkuru muri ko muratanga ari inkuru iba itohoje.
Nubwo inyishu yatanzwe uko indongozi z'ibimenyesha makuru zabandanije gusigura ko ibimenyesha makuru bikorera mu Burundi bikwiye gutanga amakuru ku bwinshi yerekeye iyo ngwano yo mu buseruko bwa Congo, bafatira ko leta yafashe iya mbere mu kurungika abasirikare gufasha Congo muri iyo ngwano kuba uturere turiko tuberamwo ingwano duhana urubibe na tumwe mu turere tw'u Burundi kandi ingaruka zitandukanye zikaba zimaze kwibonekeza mu gihugu. Zimwe muri izo ngaruka ni impunzi zirenga 30,000 zimaze kwakirwa mu gihugu hamwe n'urudandazi wa njabuka mbibe rwagabanutse ndetse n'ubwo hagati mu gihugu. Uretse n'iyo ngwano abayobozi b'ibimenyesha makuru ntibahingeshanije kuguma bagaruka ku ngorane abamenyesha makuru bama bagize kubijanye no kutaronka inkuru zitangwa n'abajejwe bisata bitandukanye bya leta. Christian Bigirimana arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru mu kimenyesha makuru j'imbere cigenga gikorera ku mbuga ngurukana bumenye agira ati
abantu babajije amabanga mugabo umengo bobo ntibavyumva yuko gutangwa amakuru ari uburenganzira cyangwa kumenyeshwa amakuru ari uburenganzira ku murundi uwo ari wo wese cyangwa ari n'itegeko ku muntu yoba afise passe du pouvoir. Mukorana gute n'inzego kugira icyo kintu kiyave kuko mugumye mutubwira muti murasemerera mugabo waduga ugasanga umuntu aguhaye inkuru urarondeye amadone yose uragize equilibre ugasanga wa undi nyine byari bihagaze ko ngo genda uvugane na nawe ngo genda uvugane n'umuvugizi umuvugizi ngo genda ngo jere amakuru ndabisi ngo uvugana n'icegere bakaguhana hano arafe ugaca wandika inkuru zazindu zawumva ngo twarondeye ngo bijeje ngo turamukene.
Abandi bo mu bimenyesha makuru byigenga bidoze bavuga ko iyo bari ko barondera amakuru rimwe na rimwe batayaronswa kuko badakorera ibimenyesha makuru bya leta. Hari n'abamenyesha makuru bavuze ko bimaze gushika bagakubagurwa babizira. Nadege Zerimana akorera televiziyo Tanganyika yatanze akarorero k'ingenewe na mugenzi we bakubiswe n'ibikoresho byabo bikononekara mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze bari ko batohoza inkuru y'unyonga ipikipiki yari yakubiswe n'abapolisi muri zone Kanyosha.
Tukiriko turabaza niho twabana abantu badufata batambaye n'umwambaro w'akazi badufasha badukubita ngo mwe muri bande muri komura bazi ibintu ngaho batera badukubita bagati turamenyesha makuru batera badukubita baraturura mwibara barakubitagura mwisako ritwe dufiseyo ibikoresho by'akazi baratora appareil yari iriyo turanigana barakwega twagiye turekera ibyuma basi turekera ibyuma barankaguma bakwega tunigana badukubita twari twambaye umwambaro w'akazi twe dufise n'ibindi bituranga muvuga ngaho carte de presse birangira iyo appareil bakuye ko lense yayo.
Esperance Ndayize yarongoye sense yishuye kuri ico kibazo avuga ko muri leta atabyo bamenyeshejwe, anasaba ko uwo bishikiye akuye guca bibwira bamwe mu bakozi ba sense. Kubijanye n'ico sense yofasha mu ngorane zo kudashikiriza makuru kubimenyesha makuru muri rusangi, Esperance yishuye asa n'ushira makosa kubamenyesha makuru kubgabo bakuye kumenya uko bigenza.
Mwebwe mushaka yuko amakuru muyaronka neza kubura imbere y'umuryango, kubura imbere y'umuryango ico cyose cyo utuma umenyesha makuru ataboneka neza canke bituma umenyesha makuru ataronka inkuru, mugerageze mukoreshe gusonera abantu kandi mugerageze mwifate ku buryo uba makuru abona ko muri abantu bisoneye mu nyambaro mu mvugo hama kandi mugerageze iyo muri ko murayaga mwerekane ko muri abantu bo kwizera.
Ibindi bibazo bitasigaye inyuma nibijanye n'amatora yimirije mu gihugu, nk'abamenyesha makuru batarosoma karata y'umwuga ingene bazokora. Indongozi z'ibimenyesha makuru zasabye kandi ko sense yotanga makarata aranga bimenyereza mu mwuga wo kumenyesha makuru hamwe n'abakorera bushake muri uwo mwuga nk'uko biri mu itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru.